Imwumva ni radio izwi da Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel yango abaramutsa amakuru turashikirizwa na Alice Bigirimana.
Mwaramutse Fidel ndamutse nabaduteze amatwi. Biyavugwa muri Afrika imihari ikomeye itwaje ibirwanisho muri Central Africa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izova mu runani rw'imihari y'abaroberi itumbereye gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadéra. Urunani Unité pour la Paix en Centrafrique UPC rukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu rwiyemeje kuva mu runani rwiswe Coalition des Patriotes pour le Changement. Izo nani zagiye hamwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kw'12 bagiriza Perezida Touadéra kugomba kwigumiza ku butegetsi bafite intumbero yo kubumukura ko. Urunani UPC wavuze ko rugiye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko i Khartoum muri Sudani, amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri mu 2019 hagati ya leta n'imihari yitwaje ibigwanisho 14. Abanyororo barenga 1,800 baratorotse ibohero inyuma y'aho abagabo bitwaje ibikoho bikomakomeye batereye ibohero ryo mu bumanuko bwa Nigeria bakoresheje ibisasu biturika. Abategetsi bajejwe amabohero babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Abantu bitwaje ibirwanisho batazwi binjiye mu ibohero gi Oweri muri leta ya Imo barasana n'abacungera ibohero hanyuma batorokesha abo banyororo nk'uko byashyikirijwe na James Maduba umuvugizi w'ikigo kijejwe amabohero muri iyo leta. Nta murwi cyangwa umuhari witiriye icyo gitero icyo Perezida Muhammadu Buhari yise cy'iterabwoba kandi avuga ko cyakozwe n'abaroberi. Yasabye bajejwe umutekano gufata abagizi ba nabi no kugarukana izo mbohe zatorokeshejwe. Tukiri muri Afrika abantu bashika kuri 40 barishwe abandi 58 barakomereka mu gutana mu mitwe kwamaze iminsi 3 muri leta ya Darfur y'uburengero. Ikigo cyawo ni kijejwe ifashanyo OCHA cyavuze ko imirwi y'Abarabu yatanye mu mitwe n'abatari Abarabu bo mu bwoko bw'aba Masalite mu gisagara cya El Geneina. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri icyo gihugu ku mugoroba w'ejo ku wa mbere kaciye gategeka ko iyo leta ya Darfur y'uburengero ijya mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara kandi kongera karungikayo abasirikare. Ntibiramenyekana wasomborokeje uwundi muri iyo mirwi ibiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu muri leta z'umwe za Amerika umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota Medaria Arradondo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko wahoze ari umupolisi Derek Chauvin atakurikije amategeko y'igipolisi igihe yafukama ku izosi rya George Floyd mu ibarabara mu kiringo cy'iminota 9. Yavuze ko gufukama ku izosi ry'umuntu yaboshwe n'amapingu bitari mu mategeko y'igipolisi cyangwa mu nyigisho gitanga. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere iburanishwa ry'urubanza ruregwamwo wahoze ari umupolisi Chauvin winjira mu ndwi igira kabiri. Arradondo umwirabure wa mbere arongoye ico gipolisi i Minneapolis yavuze ko abapolisi bahabwa inyigisho zo guhamika icuka kibi kiba kihari no kwirinda gukoresha inguvu zirenze igihe cyose bishoboka. Imbere y'uko ubutungane bwumviriza uwo mukuru w'igipolisi bwabanje kumviriza umuganga ashinzwe icyumba cyakirirwamo ahashikira indembe mu gisagara cya Minneapolis Dr. Bradford Langenfield yavuze ko George Floyd yishwe no kubura impemu za oxygen. Urupfu rwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu rwabyuye imyiyerekano y'urutavana ko yiyamiriza amabi abapolisi bakorera inkehwa muri leta z'umwe za Amerika.
Alice Bigirimana urakoze kudushyikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru mu biyaga binini. Ku munsi w'Imana urangiye wa munsi mukuru wa Pasika ku bakristu wo ku isi yose abarundi b'impunzi ni kambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro.
Muri Nduta umunsi mukuru twawikoresha iki patana gata tronka patana gafaranga tronka abagira umunsi mukuru ko mbona harabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka.
Ubu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zo mu itambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi ishyirahamwe Avode rihurikiyemo impfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'1994 bisaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Mu Burundi kandi ishyirahamwe PASTEM ihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Uyu munsi imyaka 27 iruzuye indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'u Rwanda Juvenal Habyarimana ikorowe. Bombi n'intumwa bari kumwe bahise bitaba Imana. Yari itariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ubu ishyirahamwe ryo mu Burundi Avode rihurikiyemo impfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira risaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nkuru adufitiye.
Mu itangazo ishyirahamwe Avode ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko Perezida Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriax Mbizi. Rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu babara utagira uko ungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibi babaza iryo shyirahamwe kugeza ubu ni vyinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe Avode irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye. Nicyo gituma ishyirahamwe Avode risabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri iryo bara ryaguye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi z'abo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiramu.
Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwanye n'icyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri rutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba twishima. Icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu cy'u Burundi kiticaye. Hari mu biganiro avuga izindi nzego n'ibisata bya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta niyahemze kuko urubanza ruriho abo vyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiye ikizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Muburundi kandi ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikire iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishame ryigenga PASEM gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwaro ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe. Utwari iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za PASEM muri icyo gisata zari zikenewe.
Uravye ibyo twame tuvuganaho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijanye n'ubutunzi uburoho n'amatabyamavuta kuko mu byo leta nshashi shiri imbere muharamo byumva hari kurwanya igiturire kurwanya ba kaboko agasesuari muri murumva yuko migambi umukuru w'igihugu yamarika arashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu Laurence Economique ivyo navyo murazi ko aribyo PASEM yazobereye je numva ahubwo rero tugiye gukora cyane twisanzuye rwose kuko ibiriko biravugwa na leta n'ibyo natwe dushyira imbere biriko birahura.
Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Icyo gihe amashyirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijyanye n'iyo nyango ryagateka akazina muntu hamwe n'inyuruzi w'ubutunzi bw'igihugu. Nubu Faustin Ndikumana atwara PASEM mu byo gishinze harimo no guhamagarira Abarundi guhindura ingendo yabwijwe ijya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari ibereye no kurwanya ibiturire.
Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka suguhezanyayo ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona. Ntitwavuga rero ngo PASEM ngo ahango ngo igiye kure ikintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusubiye ku ruhakaryo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agatiya akazina muntu ibintu byose bigenda bisubira kubera n'ubukene wabwirayi.
Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyeshamakuru n'amakungu aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ijya Amerika ku intango iriko igenda neza. Gusa yavuze ko leta yotera iyindi ntambwe mu kurwanya kudahana ibyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'urwaruka rwegamye umugambi uri ku butegetsi cyane cyane ibibangamira agateka kazi na muntu. Ikindi umuhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije ni uko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi ry'Amerika na BBC by'Abongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara PASEM yabigarutse ko asabira yandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa. Muri aya harimo nka FORSC, FOCODE, ACATE Burundi, APRODEHASH na RCP yose yaharaniye agateka kazi na muntu akaba afunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ibyiyumviro. Abarongo ya mashyirahamwe yose barahunze igihugu. Umwe muri bo Gervais Nibigira icege ya utwara RCP afite umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa.
Rero iyo ngingo tereka yuko jana ijya ejo n'andi mashyirahamwe y'amashyirahamwe yacu yahagaritswe cyanke yaba ayafuswe na nyine ashobora kuzakorerwa asohoka mu garagaro. Hama iyo ngingo kandi n'ingingo iza ifasha guhindura isura y'igihugu isura y'ubutegetsi. Turafite icyizere yuko kugira ngo iyo sura imene neza gusumba n'uko ashobora kuzabona yuko n'amashyirahamwe yanjye nayo nyine ashobora kugororerwa asohoka mu garagaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazi na muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu.
Iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora CNC rwari rwarekuriye iradiyo Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'2015 gusubira gukora. Ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka. yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika giheruka gushikiriza muri raporo ko akiri byinshi byo gukora mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clavier. Cyo kimwe n'abandi bakristu mu mpande zose zo ku isi, impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahimbaje ku munsi w'Imana, umunsi mukuru wa Pasika. Yamara bavuga ko utagenze neza kuko wabasanze mu bukene. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaraganiriye na Faustin Niyibizi, icyegera cya kabiri cy'umuyobozi w'ikambi ya Rusenda.
Nukuri twashyize igihe twavuga ko twese ku mpunzi ziri hano kandi bafite ubukene butashyiraga urugero, atari umuntu asanzwe ahamenyere cyane azi imibereho y'ingene igihugu cy'u Burundi gikoze, kuko iminsi proje ntashobora kumenya ko hoba hari icyabaye. Abantu bagiye mu masengero nk'ukuri, ariko biraboneka ko umunsi mukuru utagenze neza kubera ko amafaranga bafite barashomereye ahantu ubiravye, kuko turamaze amezi abiri tutabona imfashanyo. Ukwezi kwa gatatu n'uku kwa kane nyene tutigeze turonka mu ifashanyo, bitera ikibazo kiri ku mpunzi kugira zitegure ku munsi mukuru nk'uko bisanzwe.
Bugana Niyibizi, batubwira ko abantu bagiye mu misa nk'uko bisanzwe, ni iki gitandukanye wabonye mu buryo mwizihije uyu munsi wa Pasika muri uyu mwaka ugereranije n'ushize?
Ego tubiraze nko mu yindi myaka ingene dukora bigenda, tukaba ku mashengero abantu bakataha banezerewe, hanyuma hagera amasaha akuze bagatimberanira bakajya kubandi mu byo baba batirishije abana mu mashengero mu yandi mashengero, kuko ku Pasika harabaho kubatiza abantu. Byabaye mu mashengero byagenze neza, ariko ku mpande zo mu miryango ni ibintu bitagenze neza kubera ubukene bwagiye gusibura bw'izindi mpunzi zose ziri hano mu ino nkambi. Icyo cyatumye tubona ko habonetse ikibazo, hari abantu usanga bahagaze hano ku mabarabara nyene benga batangaye, ariko bose bakiri mu mashengero wabona baryoheye, ubu baca bagaruka bapavuga ko mpinga ibintu ntizagenze neza. Nicyo gitwumve tubona ko hari itandukaniro rinini no mu bindi bihe twaba turimo, kuko twaza tugera mu gihe nk'iki abantu babakokeje barose udufaranga n'abandi nica n'ikize, basanga baguze n'umuceri basi n'abantu ugasanga baryohewe, ariko ubu nta mupima twavuga yabonetse hano mu nkambi. Nta kintu navuga ko cyagenze neza ku bibazo by'imibereho y'abarefuje bijyanye n'uburyo, ariko kuvuga amashengero byagenze neza.
Ni iki noneho wumva cyahinduka, ukumva cyafasha kwizihiza Pasika neza ubutaha?
Turasaba nimba byoshoboka nko mu kindi gihe ko hano mashyirahamwe asanzwe akorana na serifame bakwiye kugira bamenye ubuzima bw'impunzi ingene ziba zifitwa, kandi ko boza babanza kugira icyo baba batanze ku mpunzi kugira iminsi mikuru nk'iyi abantu bafite iyo tuntu nadukira mu nzu kugira uca mu byitaho w'igihugu tuba twaravuyemo kujya aho baba ariko biba biri ko biragenda natwebwe tuze duhimbaze nk'abandi. Mugabo nk'uko byagenze uno munsi nabonye ko ahubwo sinzi ingene nahava ndabisigura, kuko mu gikahise n'imyaka mfise ntacyo nikibona aho nakuriye n'aho nsanzwe mbaye.
Ni irihe jambo noneho wageza ku bayobozi aho bari hose, wababwira iki, wabasaba iki mu izina ry'impunzi?
Izina ry'impunzi abayobozi nk'abarongoye ibihugu dusanzwe tuvuyemo tuvamo n'ibyo dusanzwe tubamo, nabasaba ko mu bikorwa byose baba bari ko barakora baze baribuka ko hari n'abandi bagore mu makambi y'impunzi, bibutse ko ari ababo, hanyuma barabica mu rukora kugira nabo bicare bafite amahoro n'umunezero n'ibiri mu bindi bihugu bitandukanye, kugira uwo ari we wese ahari ze yicare afite amahoro mu mutima w'urukoko ku isi muntu ashobora kubaho neza adafite amahoro mu mutima.
Ndagushimiye cyane bwana Nibizi Faustin kuri uyu mwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika. Nibutse abatwumva ko uri icyegera cya kabiri cy'uyoboye inkambi yo mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane.
Tugushimire Eugene Mukankusi kuri iyo nkuru. Tukivuga ku munsi wa Pasika wahimbajwe n'abakristo bose bo ku isi ku munsi w'Imana urangiye, Abarundi bo b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro. Babibwiye umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yabagendeye ku munsi wa mbere.
Si mukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise, dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye. Famiye cy'abantu dufunze nta muntu yasohoka ngo agende no mu isoko kuko nta soko nini hari, ahubwo wabaye nyine twicaye ku mbuga umenya se n'umunsi mukuru. Ahubwo n'ukuda gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafite ubuzima butoroshye, biriwe mu rumenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugasiriwe tugandaye. Rero n'ukuri turahangayishe mu ino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura
ugati tureke dusohoke mu gahutu kabiri nk'abandi ngo tujye Pasika neza mu bisabwa na Pasika neza twariye biriye mu kajagari kuko inkambi yasi batugariye amasoko bashubukije kira kintu dusogora twara dutera ariko twara tutunganira kuko mushaza aratwankiye ko dutera nta minsi mikuru aho kurya umunsi mukuru turiko tuwujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise kera yuko impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi.
Nukuri turahangayike imboga ubushaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoshi twateye ngo tufume twahani isombe tubahindurire. Nukuri turahangayike ahubwo turasabye n'igisabo nk'abavyeyi ko ari mudufashe murabe namwe ngene mwotubwira.
Aha muri Nduta umunsi mukuru twawikoreshike patana gara tronka patana gafranka tronka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru.
Epfo munsi mukuru kwere kawe imbaje nabi nabi nyene bifanye n'ubukene dufise ingwana dufise n'umutekano muke dufise mu nkambi twawe imbaje nje mu babara baraho mu y'iminsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo atwepfo bakenyeze tugiye gusenya mama bafata ku ngufu katwiruka ko tukaganda turiruka uraduhuye bakadufata bakatuguzagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza agashika muhira.
Muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza. Impamvu utagenze neza nuko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuhimbaza tukiri no mu Burundi. Nukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu ntaga uzo twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera kintu cyose twaba twifuza kandi nta gahera turonka.
Kwari mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa, nta kintu twari dufise, nta mahera, nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari. Mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha na gahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu cyo cyose kiya dufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara.
Ubu nyene nibereye hanyene muhira nta n'uwo nubona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo amugira umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana iyo mugira umunsi mukuru ariko si cyane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubundi ngaha muri Nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramo kugira ngo tukore uyu munsi mukuru tunezerwe nkuko twarenzwe turi mu Burundi aha mu nkambi bya turahangayitse aha mu nkambi bya turagowe sinovaga njewe jenyene nabandi na bene wacu nabandi bose twayinga aha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose
kuri twawe imbaje mu babaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka no kubungene turonka agafaranga mu itso nkunga tugurira nkaka ntutumeranje abana ngo bakuranye akagari ashimase mukuru shwere twawe imbaje ko ubukene n'akantu
urakoze James Robin. Shampiyona ya mbere y'umupira w'amaboko wa basketball mu karere ka Afrika igizwe n'imigwi 12 izotangura hagati mu kwezi kwa gatanu Kigali mu Rwanda. Umugwi Rivers Hoopers uzaserukira igihugu cya Nigeria muri iryo higanwa izomara indwi zibiri. Uwo mugwi uri kuritegura iryo higanwa muri iki gihe mu gisagara cya Paul Harcourt. Ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Mike Mbonye ari mu gisagara cya Paul Harcourt mu isomerwa na Team Ishimwe.
Ku kibuga cya basketball kuri stade mu mujyi wa Port Harcourt abakinnyi n'abayobozi b'ikipe Rivers Hoopers batangiye kwitegura imikino iteganyijwe ku itariki ya 16 kugeza ku ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Ogo Oduwadu n'umutoza mukuru wayo.
Well, it's the inaugural edition and of course we all want to do very well at that tournament.
Ubu no gutangira kwitegura kandi birumvikana. Twese turashaka kwitwara neza muri iri rushanwa. Imyiteguro iri mu bintu byihutirwa bizatangira guhera kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko kandi dufite nk'ukwezi kurenga kugira ngo twitegure. Bityo rero tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twitegure shampiyona ya Afurika ya basketball. Nibyo uzi ko tugomba kuzana abakinnyi bamwe b'abanyamahanga nk'uko shampiyona ibisaba kandi ubu nibyo bituraje inshinga. Dufite ubusabe bwinshi buva hanze. Ubu turi kugerageza guhuza nabo kugira ngo tumenye ibibereye mu buryo bwacu bwo gukina ndetse n'ibyadufasha kurusha ibindi. Adawadu wungirije umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo ya Nigeria avuga ko iyi kipe ifite icyizere cyo kuzitwara neza mu Rwanda. Ronald Aralibo, vice captain wa Rivers Hoopers, we avuga ko iyi kipe izi mbogamizi ziri imbere yabo.
We are expecting to meet a much formidable team.
Turateganya guhura n'amakipe akomeye bityo turagerageza gushyira hamwe ibikorwa byacu kugira ngo turebe niba dushobora kuzakora ibyiza byose bishoboka ngo duhangane n'ibibazo biri imbere yacu. Ubu rero ni ukwitegura buri wese ku giti cye yiteze byiza. Muri rusange rero andi makipe aradutegereje kandi bari kutwitegura. Umukinnyi ukina hagati muri Rivers Hoopers, Victory Anthony, avuga ko shampiyona ya basketball muri Afrika izaba ahantu ho kwerekanira impano nyafurika muri basketball.
For me, it's a good thing and a welcome development because I have been playing outside. I played in Nigeria for some years and
kuri njye ni ikintu cyiza kandi ni iterambere ryiza kuko nakinnye hanze. Nakinnye muri Algeria imyaka mike mbona ko ari iterambere ryiza. Niba twe nk'abakinnyi ba Algeria dushobora kwiyerekana bizaba ari ibintu byiza kuri twe kandi atari mu karere gusa ahubwo no hanze. Iyo ugiye hanze ugakina ubona ko basketball yabo itandukanye n'iyacu dukinira hano. Rero shampiyona ya Afurika yaba inzira nziza cyane ku bakinnyi nkange kwiyerekana no kwereka Afurika ko dufite ikipe nziza hano i Port Harcourt muri leta ya Rivers muri Nigeria. Shampiyona ya basketball muri Afurika ifitanye umubano n'ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Amerika NBA. Shampiyona basketball muri Afurika kandi yishingikiriza ku marushanwa y'amakipe yateguwe n'ibiro bya FIBA bikorera muri ako gace kandi habaho n'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball NBA mu rwego rwo gushyiraho shampiyona yo hanze ya Amerika ya ruguru.
Kadizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.